mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Joy Diane nahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales.
Uyu ni Rachel Nicholson, umushakashatsi ajeje ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi agaruka ku ngingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashami mvamakungu yigenga. Aha ati Amnesty International irarajushinga n'ico kibazo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko Butaliyani buzokwakira inama mpuzamakungu kuri Libya mu kwezi kuza igamije kurondera amahoro mu gihugu cagabuwemo amareta adacana uwaka. Umushikiranganji w'Ubutaliyano ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Enzo Mauvero Milancia yabitangaje ejo avuga ko iyo nama izoba ku matariki ya 12 na 13 mu kwezi kwa 11. Milanesi asigura ko yifuza gutorera hamwe inyishu kandi intumbero ari amahoro n'ubumwe mu bya politike mu gihe Libya yimirije amatora mu mpera z'umwaka. Libya yamye mu ndyane zifatiye kuri politike n'imibano kuva aho Muammar Gaddafi akuriye ku butegetsi no kwicwa hari mu mwaka w'2011. Igihugu cya Mozambique kuri wa gatatu kirarengutse imbere ntahe abanyagihugu bacu 180 hamwe n'abanyamahanga bagirizwa kugira uruhara mu bitero by'intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Cabo Delgado hiri mu buraruko bw'igihugu. Umwaka uheze abantu barenga 50 muribuka ko bishwe n'inkoho amagrenade hamwe n'imbugita n'abayisilamu bavuga ko baharanira gushiraho amategeko agendera ku idini rya Kiisilamu muri iyo ntara irwiriyemwo abayisilamu nyene. Ngivyo bitero vya muri iyo ntara abayisilamu baharurwa amajana barafashwe harimwo n'abatazinzania ndetse n'imisigiti itari mike irugarwa. Abategetsi bo muri ako karere bita abo bicanyi aba Al-Shabab naho uwo murwi utazi ko ari ishami ry'uwo muhari w'iterabwoba yo muri Somalia. Ufaransa bwareye bufashe amatungo y'abakozi babiri bakorera iperereza rya Irani nyuma yaho bagerageje guturitsa igisasu hanze ya Paris mu gwa mukuru w'Ufaransa hari mu kwezi kwa gatandatu. Ivyo vyemejwe ejo kwa kabiri n'umushikiranganje w'Ufaransa ajeje imigenderanire n'amakungu. Leta y'Ufaransa yongeye ishikiriza kandi ko yanafashe amatungo y'umushikiranganje w'umutekano wa Irani kandi ko bikoze mu ntumbero yo kurwanya iterabwoba. Izi ngingo zishobora guhungabanya imigenderanire hagati ivyo bihugu bibiri mu gihe Ufaransa buriko buragerageza gukingira Irani n'amasezerano yo mu 2015 amakungu yemeranije yo kubuza ico gihugu guhingura ibigwanisho vya nucléaire. Ico gitero cari kuzogabwa kwikoraniro ry'ibihumbi by'abanye Irani batavuga rumwe n'ubutegetsi yari ryabereye Paris. Iryo koraniro ryari ryanitabiriwe n'abategetsi ba Leta Zunze za Amerika muri bo harimo nabegereye Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump. Igihugu ca Irani gushika ino saha kirakana ivyo vyagirijwe vyuko cahatse gukora ico gitero. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi FM zacu zarugawe ariko mukurindira ko zugurugwa mutwumva muciye ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 andi ushobora gucagira wumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubaha ikaze.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahikazi na inabichwe kumasonga nkitangura ishamwe mpuza makungu gita hagateka kazi na muntu Amnesty International ivuga ku ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika amashyirahamwe mpuza makungu yigenga mu kiringo cy'amezi atatu ari ingingo y'agacinyizo no kwivanga mu itunganyo ry'ayo mashyirahamwe. Rachel Nicholson umushakashatsi ajeje ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri iryo shyirahamwe ahamagarira leta guhagarika iyo ngingo kuko ngo igirira ingaruka mbi abanyagihugu b'abarundi yabivugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Roger Wirikaneza mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika ari Nairobi.
Aganira n'ijwi rya Amerika, Rachel Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko leta ifite uburenganzira bwo kugenzura no gushyiraho amategeko amashyirahamwe yisunga mu gihugu, ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano iteye ku biri n'amategeko.
Nous étions très surprises et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiètes par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka kambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Et c'est pas nécessaire.
No bumfaso Nicholson avuga ko atari nkenerwa umuvugizi wa president Nkunziza asanga ingingo yafashwe hageze. Jean-Claude Kayirwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro cyavugize ibisata bya leta ku munsi wa gatanu w'indwiheze.
Haramashira hamwe murayo ari yizishinda yavuga atungaye inyigisho zo kwigisha abarundi cyane rwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo akubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo zose urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyane ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye. Haramashira hamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaze ibigwanisho abone n'akaryo ko gucaronga amasoko y'ibigwanisho. Hari ayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronke amasoko y'imiti.
Mugabo izo byagirije muri Amnesty International babihiye n'isiguro.
Nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours. On a eu beaucoup de déclarations qui.
Dusanga harabaye kuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi heze. Hari byatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta. Umuvugizi wa perezida yagije amashyirahamwe akabikabishe mbere biratangaje nta n'ishingiro bifite. Turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ibyo byagirije bitagarutsweko. Nibaza ko turi mu kiringo cy'aho leta ishaka kwifatira igikorwa cy'amashyirahamwe muri rusange mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashyirahamwe yabayo mu gihugu na mpuzamakungu. Uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe buremewe n'ibwirizwa nshingiro bugakingirwa n'ayandi mategeko mu gihugu. Mugabo muri imyaka iheze tubona ingendo yo kwiyugarira ko no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijyanye n'agataya kazi na muntu. Hari impirimbanyi zahunze igihugu. Iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose.
Ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même tendance de vouloir tout contrôler.
Hashen Colson anabona kandi ku munyagihugu ari wahahombera kurusha.
C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les pays.
Biragaragara ko hari abanyagihugu bakeneye imfashanyo za mashyirahamwe muri iki kiringo. ONU yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu. Ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora, ariko hari ibikenewe mu kugwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho. Umfaso niyizeye ko leta izogira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo.
Nous espérons que toujours que le gouvernement va nous écouter, mais plutôt écouter la population burundaise et leur.
Twize ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo. Ego Amnesty International yizeye ko leta iyumvira, ariko cyane cyane ko yumvira abanyagihugu bayo.
Le propre population est.
Ku munsi wa kane w'indwiheze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi. Urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga. Roger Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Joe Irikaneza urakenuye yongi ingorero inama y'umutekano mu gihugu cyo Burundi ratanguye kugira ingaruka ku bisata bitandukanye byo muri ico gihugu nkejo kuwa kabiri abarundi bari baramukiwe gutahukanwa bava makambi atandukanye igihugu cha Tanzania basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imiduga ngo batahe mu Burundi mu mashyirahamwe afashe impunzi muri Tanzania basigurira izo mpunzi ko baronse amatelefone ababwira ko batokwirirwa baratahukanwa kuko atawuza kubakira ku ruhande rw'u Burundi bivanye nuko amwe muri ayo mashirahamwe yahora bakira ari mu yahagaritswe ku ruhande rw'impunzi zagumije muri Tanzania zaye zifuje gutahukana bati duhunze kabiri ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana mu ntara ya Ruyigi.
Hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo zurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cha bibarutse nuko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashirahamwe ifasha impunzi z'abarundi mu gihugu cha Tanzania mugihe abashoferi bari ko bashusha imiduga ngo ifate urugendo igana muri komine ya Gisuri intara ya Ruyigi muri site y'agateganyo yakirizo mpunzi irahitswe Nyabitare bamwe muri zo mpunzi babwijwe ijya America ko bagiye bumva ku rugendo rusivye abari baje bavye mutenderi imiduga yabapakiye bazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri Tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bavuye baronka ubutumwa ko amashyirahamwe yahora bakira ku ruhande rw'u Burundi yahagaritswe mu bikorwa byayo. Umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakongo yashoboye kuvugana ku telefoni y'ijwi rya Amerika aremeza isubizwe inyuma by'izo mpunzi. Uwo murundi aba mu nkambi ya Mutenderi amesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi.
Tugiye kuraba igitigiri rero no kuvuga haje ibasi zine ndavuga mu ibasi imwe habarimo abantu 80 ushahunga ko harimo abantu 320 niho bamaze gushika hano i Mutenderi ubu turiko turabafungurira.
Uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi impunzi ya Mutenderi district ya Gakonko mu gihugu cha Tanzania yabwije ijya America ko abagarutse bari buzi umubabaro
n'umubabaro n'agahinda kugiye kuraba nka bari bamaze gusezerera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nkaho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaze cyane uko benshi ugiye kuraba bashyira baha amafomu ya fake igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'u Burundi isa n'ihagarikije amashyirahamwe bakashabwirwa mu gihe bari mu bihangare nduca babwirwa yuko babasubije Mutenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'abavuke benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bari yandikishije bari bavuga ati bari biruhusa atahu ariko ugiye kuraba abashya bagarukana vrema ngo barababaye cyane na gahinda uravye mu maso yabo bagiye kwakirwa n'impunzi nyinshi cyane ubu ugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twatugiye kurima twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva na gahinda kugushika no mwanya turiko turavugana.
Abari gutaha bava mu nkambi ya Nduta district ya Kibondobo ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nkuko bisanzwe bikogwa abahunguka babe ari hagati y'amajana 8,000 izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'u Burundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashyirahamwe akorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR mu bikorwa bitandukanye byo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri. Ishyirahamwe IRC International Rescue Committee ryamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu byo kuyunguruza no kuremesha imitima kubatashe bafise yamuka. Ishyirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashyize mu Burundi cyane cyane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga. Ayo mashyirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu. Amakuru twavanye muri ayo mashyirahamwe yahora akora icyo gikorwa ku ruhande rw'u Burundi bahagaritse ibyo bikorwa muntu mbere yo kubahiriza inkingo bafatiwe na leta. Twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa Tanzania mu ishyirahamwe HCR bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashyirahamwe ariyo aba yatsindiye ibikorwa nk'ibyo HCR igaca itanga uburyo. Impunzi z'abakongomani ziri mu makambi atandukanye yo mu Burundi aho twovuga nka Kavumu iri mu Cankuzo, Gagiriza iri mu ntara ya Ruyigi hose ni mu seruko bw'u Burundi nari mu buraruko bw'u Burundi Gasogwe na Musasa mu ntara za Ngozi na Muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo cyo kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashyirahamwe ari nayo nyene yarasanzwe afasha mu makambi yakiri impunzi z'abakongomani mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Fide Antoine Nsabimana arakenuye tugumerero ku makuru y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania aho leta y'ico gihugu itangaza ko ibitigiri by'abarundi bahahungiye byiyongereye nayo ku kibazo cuko ico gihugu kiri kugishaka gutahukana ku nguvu abo barundi bahahungiye leta ya Tanzania irabihakana. Ni mu kiganiro umushikiranganje w'imigendranire n'ayandi makungu ya Tanzania yahaye ijwi rya Amerika mu nkuru ya mugenzi wacu Placide Magambo.
Mu kiganiro cyihariye ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Tanzania Augustin Mahiga yahaye ijwi rya Amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York City yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu. Mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira.
Umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu bodufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane rwose n'ubu numva no kuryama tanikira umuntu arara wose tugarutse kwinjira byatubaye
cyonzi. Leta ya Tanzania irazi koko icyashinjwe na duhunga nta muntu yashobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro atakibazo afise. UN ntiyari gushobora kwemera gutanga ifashanyo no gusaba leta ya Tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu cy'u Burundi kidafise ingorane.
Ibyo jewe nabyakiriye nkanabi cyane kandi abantu ndabona ko babatwaye gupfa nta bukiriro bafise. Kuko twosaba nke igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari cyo turiko turirukana tudatoye n'amatora baduhindurire batsibugo bakidukuremo batujane mu kindi gihugu.
Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga wese kwa bibona
mtu wa mwisho mwenye uamuzi wa mwisho ni mkimbizi mwenyewe.
Mu busanzwe umuntu ufata icyemezo cya nyuma mu gusubira mu gihugu yahunze ni impunzi ubwayo. Hari abataha bucece batavuze barabasaba ubufasha bwo gucyurwa ariko kandi ntitwibagize ko hari nabandi babimukira baza badahunze bashaka kwibera hanze gusa ariko nabo ugasanga basaba uburenganzira nk'ubw'impunzi. Ahangaha twebwe tugendera ku masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yubahirizwa hagati y'igihugu cya Kirimpunzi icyo baturukamo na HCR. Twebwe iwacu amarembo azahora afungwe ku mpunzi zihunga akaga mu bihugu byazo
kupokea wakimbizi kama inji za jirani zina matatizo.
Bwana Mahiga anavuga ko Tanzania yatangiye kwakira impunzi mu myaka 50 ishize kandi ko yakomeje kuzikorera ibikwiye bigenerwa impunzi. Avuga ko Tanzania izakomeza gukurikirana ikamenya neza niba hari impunzi yifuza gusubira mu gihugu cyayo ikayifasha gutaha ku bushake. Yemeza ko kuri ubu bashyizeho uburyo hagati ya Tanzania HCR n'igihugu cy'u Burundi bwo korohereza impunzi z'abarundi zifuza gucyurwa. Nubwo hari abataha ku bushake ariko Ministre Mahiga avuga ko umubare w'impunzi urushaho kugenda wiyongera bigasaba ubushobozi burenze haba mu mashuri, ubuvuzi n'ibindi byinshi kandi n'abaturage ba Tanzania ubwabo bakeneye kwitabwaho.
Tanzania daima imekuwa ni nchi ambayo inapokea wakimbizi na kutoa hifadhi.
Tanzania yahereye kera yakira impunzi kandi kubirebana n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho ni ngombwa ko imiryango ihora ifunguye kugira ngo impunzi zakirwe nta nkomyi kuko ubuzima bwazo buba bwugarijwe n'amakuba.
Lazima milango ikae wazi kwa wakimbizi ambao wanakimbia kutoka nchi zao kwa sababu maisha yao yako hatarini.
Kugera ubu mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibarirwa mu basaga 230,000 abenshi muri izo mpunzi bahunze guhera mu myaka 3 ishize ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga manda ya 3 y'ubuyobozi. Ibyo bikaba imbarutso y'amakimbirane yahitanye abantu babarirwa mu 100 bahatakarije ubuzima abandi bagahungira mu bihugu bituranye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni wanyu mu ntara. Nyuma y'ingendo abategetsi bajejwe abinjira n'abasohoka bagiriye mu mpera z'inondwi twari dusozereye ku mipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri impande zose zumvikanye ko zigiye kongereza amasaha y'akazi kuri iyo mipaka eka ndetse no ku yindi mipaka yegereye ahari iyo mu bindi bihugu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Rusizi Temistocle Mutijima.
Imipaka itatu igomba kongererwa amasaha y'akazi nk'uko impande zombi zabyemeranyijeho n'uwa La Corniche ndetse n'uwa Grande Barriere ihuza Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda na Goma ku ruhande rwa Congo ndetse n'umupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu ku ruhande rwa Congo na Kamembe ku ruhande rw'u Rwanda. Ubusanzwe iyi mipaka ikaba yahagarikaga imirimo yo kwakira abinjira n'abasohoka isaa yine z'ijoro. ku mipaka ya Corniche na Grande Barriere nkuko bikubiye mu nyandiko impande zombi zashyizeho umukono kuri wa kabiri bitarenze uyu mwaka igomba kuba yatangiye gukora amasaha 28 kuri 28 icyakora kubirebana na Rusizi ya mbere haracyari ingorane zishingiye ku bikorwa remezo birimo n'inyubako zigomba kubanza kongerwa bityo impande zombi zikaba zitatanze igihe ntarengwa ibyo bizaba byarangiriye Bwana Hirer Kasusa Kikobia, vice gouverneur wa Kivu ya Majyepfo ati
Nous sommes en train de juste créer les conditions de postes frontaliers via
Ubu turimo gushyiraho uburyo bunoze bw'imikorere ya za gasuta mu hagati ya Kongo n'u Rwanda. Abashinzwe binjira n'abasohoka basuye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Hari inyandiko ihuriweho n'impande zombi bamaze gushyiraho umukono iyo rero ikabikubiyemo ibyamaze gukorwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Gusa mu gihe gito inyubako nazo ziraba zahageze.
Mais bientôt on va ériger des bâtiments.
Ingingo irebana no kongera amasaha y'imipaka imara ifunguye hagati y'u Rwanda na Congo ihora igaruka kenshi cyane cyane ku bacuruzi bato bato bambukiranye imipaka. Aba ni bamwe mu baheruka kuganira n'ijwi rya Amerika mu mpera z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka.
Abayobozi babitekerejeho bakanadusura iyo mipaka bakareba uburyo ubucuruzi bushyushye abakiriya ari benshi byatuma bafata icyemezo bagafungura imipaka rwose ucuruza agacuruza yisanzuye.
Twebwe nk'abaturage yaba tw'abanyekongo nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo abaturanyi bacu badufiteho. Niyo mpamvu rero icyo duhora dusaba ari uko badufungurira imipaka. Niba hari n'ibibazo bihari abayobozi bakuru nibo babizi mu nzego zabo zo hejuru uretse ingingo irebana no kongera amasaha serivisi z'imipaka zimara hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Congo byanemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri Bwana Nkunzi Rwanda Jean Pierre uyobora ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ati
inkunga yo kubaka umupaka yo yarabonetse igisigaye turatangira ryari gutangira rero bifite ibindi bigomba kubanza gukorwa mbere yaho birimo gushaka ubutaka buzubakwaho uwo mupaka kuko uba ari umupaka uhujwe aho abakozi b'uruhande rumwe tubwe abakozi bo mu Rwanda bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'abagasutamo bazajya kwicara ku ruhande rwa Congo bityo umugenzi uvuye mu Rwanda agiye muri Congo ntazajya ahagarara ku ruhande rw'u Rwanda azajya akomeza yambuke ahagarare ku ruhande rwa Congo ahasange abakozi b'u Rwanda n'abakozi ba Congo bamukorere bafatanye hanyuma umugenzi akomeza urugendo bigende gutyo n'igihe umugenzi avuye muri Congo aje mu Rwanda
u Rwanda na Congo byemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri mu gihe kuri ubu serivisi za gasutamo u Rwanda ruhuriyeho n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa na uherereye mu burengerazuba bushyira majye y'u Rwanda zimaze hafi imyaka ibiri zarahagaze biturutse ku mibanire y'ibihugu byombi itifashe neza kuva mu mwaka w'2015 ndetse inyubako abakozi b'ibihugu byombi bakoreragamo zubatse ku butaka bw'u Burundi abu Rwanda bazivuyemo bagaruka mu zishaje bahuzemo mbere y'iyo gahunda aharira akaba ari ntawabura kwibaza niba nta gihombo imishinga nk'iyitera mu gihe havutse agatotsi mu mibanire y'ibihugu Bwana Nkunzi Rwanda ati
twebwe nk'u Rwanda inyungu zacu ziba ziri mu kwifuza yuko twafasha umuturage kugira ngo areke kuvunika ahubwo afashwe kugira ngo abashe kwikorera akazi ke mu buryo bworoshye rero ntacyo duhomba kuba rero kuba hari aho byabaye bihagaze ni ikibazo ngira ngo ibihugu byombi bizongera bikaganiraho hanyuma bikongera bigatangira ariko ubwo cyabayeho nuko abaturage nyine bongera guhagarara inshuro ebyiri
umupaka wa Rusizi ya kabiri ugiye gushyirwaho gahunda y'ihuzwa rya serivisi za gasuta mu hagati y'u Rwanda na Congo inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 608 ku munsi abo bakaba biganjemo abakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka abandi akaba ari abambutsa ibicuruzwa mu modoka nini z'amakamyo zirimo n'iziturutse mu bihugu byo mu karere bya Uganda Tanzania ndetse na Kenya Temistokre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokre Mutijima tugukengurukire inkuru ya bakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanya ingene tubungabunga amagara yacu. Mutuno munsi tubabwira kuyaha ingwara birashika ukavyuka mu ijoro utazi igituma uvyutse itiro bikakwankira kuri tora mbehoho kuri tiro n'ikibazo ni ingwara canke niki utwo tubazo twose mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaduteguriye ikiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi yatubajije muganga Angelouse Nindereye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu mutwe reka tubatege yombi
muri rusangi umunakuze ategerezwa gusinzira amasaha 8 ku munsi kandi igihe cy'ijoro gusa kubwa muganga Angelouse Nindereye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu mutwe ugusinzira ayo masaha bigufasha ko umubiri n'umutwe biruhuka neza uburuhe bw'ivyo yiriwemwo mbere biranamufasha gufata ku mutwe akarorero atanga ni nko ku munyeshure ko ivyo yize bimworohera kuzigama ukudatsinzira neza naho gutuma umuntu aba mu bihushanye n'ivyo byongeye bishobora no kumukwegera ingwara nkuko muganga Angelis Ndereye abandanya bivuga
hariho ingwara ko kwita ingwara z'umubiri iyo umuntu amaze imyaka myinshi afite itiro ridakwiye kuva mu rwego ntibwe ruhuka no kuvuga izi ingwara zose ubona zifata abantu ari hypertension ari mbere ni ingwara zivana no kwandura umugera imigera iyitera ingwara yero yose kuva ku mubiri wawe uba atanga ubufizi zo kwigwanira ushaka kugwara byoroshye kubijanye naho ni ingwara zizo mu mutwe kenshi usanga ahubwo kudasinzira kiba niki kimenyeso cuko ufite ingwara yo mu mutwe
uyu muganga abandanya avuga ko ukudasinzira neza gushobora kuva ku mvo zitandukanye zimwe muri izo arazitwiganira
mu bisanzwe abantu badasinzira neza umuntu ashobora kubanza karaba neza kudasinzira neza ntivyo babiva ku ngwara isanzwe zingwara bita z'umubiri nyene le maladie organique canke ko bitoba biva ku ngwara yo mu mutwe nico gituma iyo umuntu avuze ko adasinzira ari ipi umuntu abanza kugira karaba ko atangwara y'umubiri asanzwe afise canke ko atari ingwara yo mu mutwe ikindi nacho gishobora gutuma umuntu adasinzira ni aho asinzirira cyo twokwita environnement niba mu ijuri wawo mije batarata zima neza mahabona nimba hari wakanka karuru cyo guta brui iguma iwawe cyane hafi yahujyamye urumva yudasinzira bivanye n'ivyo nyene bijanye nuko ahuri hadatekanye ariko kenshi kudasinzira biba bivuye ko ufise ingorane iri umutwe umuntu ashobora kuraba akagira ico afashije
hari n'umugwi w'abantu bagenda n'ingwara zo kudasinzira na gatoya muganga avuga ko atani kimenyetso bashobora kubona cavyo ariko rero habamwe n'izishobora gutuma biyahura
hariho rero nabandi bagira ingwara bisanzwe tuyita mu gifaransa axe maniac wewe ntasinzira ijoro ryose kandi mbere no kumurango nta ningone bimutera aguma uminga yarasinziriye kuguma kerebutse kuguma kora yiruka agira gute ariko ijoro ryose karimara adasinziriye hariho rero n'izindi ngwara nkizi yumva bita mu gifaransa schizophrenie iyo kenshi abantu bayigwaye basinzira gato gato baza barikanga bavyuka bavyuka asa nko mu ijoro rimwe abyutse nk'inshuro 10-12 amarindi minota 3 asinziriye atavyuka gushika buce abantu nabo bafise iyi ngwara bita kabonge mu gifaransa twita nka depression n'abantu kenshi bashobora kugira imbere bitiro like mugabo kenshi bikangura kare tubona nk'umuntu araryama saa 5 saa 4 mugabo saa 7 saa 8 akabavyutse gushika buce ntasubire gusinzira ninavyo kenshi byanduruka mu bijya umva by'abantu kwiyahura bona ko abantu biyahura kenshi kugira buce kuba ko bamaze umwanya muremure adasinziriye akaronka umwanya wo kwiyumvira kugushavura kugira inkabonga igakwiye ama kiyahura
ukumara umwanya umuntu ari ibintu bifise umuco munini imbere kuja kuryama kama telefone navyone muganga avuga ko bishobora kuba intandaro yo kuronka itiro bigoranye ni mu gihe muganga Angelis azigura ko muri rusangi umuntu akomeye neza atarenze iminota 20 atarasinzira ari mu buriri kuba rero rigora kuronka bakikora ku bintu bimwe bimwe byitwa ko byo babibafasha gusinzira ko ku radio iri kiravuga uyu muhinga mu kuvura indwara zifatira mu mutwe avuga ko nyabuna bituma adasinzira itiro nyaryo
hajya muze murabe hari abantu bama bavyuka mu gatondo bigoranye kuvyuka atavyuka ameze neza kenshi abo bantu usanga abantu itiro bararyama akibaza ngo yasinzirire mugabo urya kwiyanababwiye ibimike iyo gusinzira ntayikwize hakaba itiro atigerajamo iyo tiro itigeze urijamo uvuga ko uburyama nabi ego muravyuka ukibaza ngo uravyuse burakeye mugabo kenshi usanga mu masaha 4 uko urahunyiza mu bisanzwe umuntu yasinzire neza guhunyiza ntibirimo kumurango rero radio canke kumviza kenshi ari cyose iyo ugiye kujyama si byiza harabo bavuga ngo byagufasha gusinzira ariko harahambyeza ngo ushike mu itiro ryawe canke ufise nk'umuntu agufasha kugira akagufashe gusinzira mugabo uwo muntu ukamubwira uti nyine wora nasinzira ugacu yizinya aho byo babyiza gusoma
ko ku bantu bamenyereye gufata ibiyayura mutwe nk'inzoga cyangwa urumogi nyuma yo kubiheba birashika bakabura itiro muganga Angelis Nindereye abahanura kwivuza kugira ngo bafashwe hako babisubirako I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye ishobora kuba rero wowe wari kuratwumviriza hari akabazo usigaranye kuri ibyo byitiro uze kubana natwe mu kiganiro muri sangace gihe cy'isaha 10 turaza kubigaruka kuno ngaha duceye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze ntutse bakunze mariko muratwumviriza muherereye ijya nino bakoze bagenzi bacu badufashije mu bitandukanye Innocent Kimenyi yegeranije amajwi ha Junior Hadrus na yadufasha muhinga bw'ibyuma na Jediane nahaze twari kumwe kuri mikro tuzongera ejo nkaho twahereye ariko saa 10 turaza kuba turi kumwe muri sanga muranigwe Mai no Moziane. Histoire nous parle pas de l'heure.